mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi, dukomeje kubashikiriza kuri mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda kwiyageza ikiza cya virusi ya corona. Urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi kwahagaritse ibinyamakuru bibiri bikora muri ico gihugu, harimo icyitwa Itara Burundi na nawe bikora ku rubuga ngurukana bumenyi.
Tanga amakuru adahumuriza, harimo kandi nuko abakirongoye batakiri ngaha mu gihugu, naho twakoze bishoboka byose kugira dushobore kuvugana nawe bikaba byaranswe.
Minisitiri Bankumukunzi arongoye urwego CNC rucungera ingene itangazamakuru rikora mu Burundi.
Rero kubona baje batwugariye ni ukuvuga ko bashatse kutuzivya kugira ngo ntidushyire habona ukuri. Rero gushika uno munsi naho babivuze mu maradiyo, twebwe ntiturigera turonka ubwo butumwa buduhagarika, turabandanya dukora.
Uyu nawe ni Kazauke Jerome atwara Itara Burundi. Ibyo ni ibyo y'ayo makuru yose dufite ku masonga ni mu kanya isase. Imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina, reka ariko mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanza atubwira agezweho hirya n'ino ku isi.
Urakoze Diane. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryavuze kuri uyu wa gatatu ko ryiteguye gukorana n'Uburusiya mu gukurikirana ibikorwa by'igeragezwa ry'urucanco rw'umugera wa corona icyo gihugu kivuga ko cyakoze. Perezida Vladimir Putin yavuze ku munsi wa kabiri ko Uburusiya ari cyo gihugu cya mbere cyemeje ko cyarangije gukora urwo rukingo, naho igice cya nyuma cy'igeragezwa ryarwo ku bantu 2000 cyategekanywa gutangura kuri uyu wa gatatu. OMS ivuga ko incanco 28 kuzirenga 150 ziriko ziragerageza ku bantu ku isi nzima, ko 6 muri zo zigeze ku rugero rwa gatatu mu kugeragezwa ku bantu benshi. Urucanco rw'Uburusiya rwakozwe n'ikigo cy'ubushakashatsi Gamaleya gifadikanije n'ubushikiranganyi bwo kwivuna abansi ruri muri uwo mugwi w'incanco 28. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR ryavuze ko indyane hagati y'amoko zabaye mu kwezi guheze mu burengero bw'intara ya Darfur ya Sudani bwatumye impunzi ziharurwa mu 1000 zongera guhungira muri Chad. Indyane zishingiye ku butaka mu gisagara cya Masteri mu burengero bwa Darfur zahitanye abantu bashika kuri 61 n'abarenga 88 bakomeretse. Ibitero byo ku itariki 25 z'ukwezi kw'indwi byagirizwa abungere bitwaje inkoho bateye abarimyi, bituma Abanyesudani barenga 2,500 bahungira muri Chad. Igipolisi cy'i Bamako ku murwa mukuru wa Mali mu bucagucagu bwo kuri uyu wa gatatu cyaratanye mu mitwe n'abari mu myiyerekano isaba Perezida Ibrahim Boubacar Keita kuva ku butegetsi. Ni mu gihe amakungu ari mu twigoro two gutorera umuti ibibazo bya politike muri icyo gihugu. Iyo myiyerekano irongowe n'urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yatanguye mu kwezi kwa gatandatu inyuma yo kugira amakenga ku byavuye mu matora hamwe n'uko leta irangwa no kurya ibiturire. Iyo myiyerekano yo kuri uwa gatatu yakurikiye iyabaye ku wa kabiri i Bamako nyene, mu gihe ibiganiro birongowe n'intumwa za CEDEAO bigamije kugarukana ituze muri Mali atacu byashitse ko kiboneka. Leta ya Mozambique ayifumbire yatwikiye i Beirut yari igenewe kuja yavuze ko ataruhara ifite mu isanganya ryabaye muri Libani. Abantu bashika kujyana 71 barapfuye, abandi barenga 5,000 barakomereka igihe amatoni 2,750 y'umwavu w'ifumbire waturika inyuma yo kumara imyaka 6 mu bubiko kivuko cy'i Beirut muri Libani. Isosiyete yo muri Mozambique yabikorera utwabo Fabrica do Explosivos do Mozambique yavuze ko ariyo yaguze iyo fumbire yo mu bwoko bwa ammonium nitrate ivuye mu gihugu cya Georgia mu 2013 ariko kwitigeze yakira. Umuvugizi wa leta ya Mozambique Filimao Suaze yavuze kuri wa kabiri ko Libani ariyo yasamaye irareka ubumara ikiringo kirekire ku kivuko. Tukivuga kuri Irani, ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku bifungurwa PAM ryaremeye kurungika muri Libani amatoni 17,500 y'ifu y'ingano hamwe no kubandanya litanga iyo mfashanyo amezi atatu. Abahinga bagabisha ko agiye kwibonekeza ubukene budasanzwe bw'ibifungurwa muri Libani. Hafi nyuma y'indwi haturitse ifumbire yari yabitswe ku kivuko cy'i Beirut. Kuri icyo kivuko hahora haca 80% by'ingano icyo gihugu cyakoresha. Abategetsi ba PAM bavuga ko ubwato bwa mbere bw'ingano buzohabwa abasanzwe bakora imikate muri icyo gihugu kugira bashobore kuzokora izofasha abanyagihugu bose mu minsi 20. Bavuga ko ayandi matoni 130,000 azocakurikira mu kiringo cy'iminsi 60. PAM hamwe n'ibindi bisata bya ONU bariko bararungika ibikoresho bifasha kugira ikivuko cy'i Beirut gisubire gukora. Ibindi bariko bararungika n'ibigega bibikwamwo imbuto, imashini zitanga umuyagankuba hamwe n'imiti yo kuvura abakomeretse.
Arakoze mugenzi wacu Louise Bigirimana kuri amakuru hirya nino ku isi adushikirije. Yose nkayibutsa ko muyasanga mu nyandiko ku rubuga rwa interineti rw'ijwi rya Amerika arirwo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Kuri Instagram yacu ariyo VOA ijwi rya Amerika naho tubaha amakuru tubikije mu mafoto na za video. Twitter na YouTube vya radio yanyu ni radio yacu VOA. Turi no kuri rubuga rwa Facebook arirwo VOA radio yacu. Abari mu Rwanda murashobora hamba buhizo mbuga zitandukanye kutwumva kuri FM 104.3. Mu Burundi mu kurindira ko ubutegetsi budusubiza FM zacu ibiganiro bitandukanye muvyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41. Ku mugoroba turi kuri metero 19.22. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ikiganiro cyacu tugere mu Burundi avugwa abana batatu baguye mu gitero cha grenade cha bire kuri wa kane ahitwa Gahahe muri zone Rubirizi komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi. Ni kumbibe bihana n'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu buraruko. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Eloge Wirika neza. Eloge, amahoro.
Amahoro neza Diane nazwe.
Iyo grenade yatewe hagati y'isaha zingahe?
Ibinade bivugwa ko yatewe hagati y'isaha zibiri n'igice n'isaha zitatu z'agatondo kuri uyu wa kane. Ariko kandi amakuru ijwi rya Amerika ryagiye kuronka mu nyuma ntitwavuga ko yatewe, yari itezwe, kuko bivugwa yuko ababibonye n'amaso ko yari ku mugozi iboheye hagati y'ibiti bibiri by'ibigazi, bikaboneka neza yuko itatewe, ahubwo yari yatezwe. Mu majambo twavuga ko yatezwe.
Hama abayiteye baba bamenyekanye?
Kugeza ubu abayiteye ntibaramenyekana, ariko abantu batatu bamaze gufatwa n'igipolisi. Hanyuma ikintu twashoboye kumenya kuri abo baba ngaho bivugwa yuko umwe mu bantu bakorera ngaho, kuko aho yatewe hari hagati y'ibutike hamwe n'inzu bamweramo yo twita salon de coiffure mu Gifaransa, bikavugwa yuko rero uwo igitero cyari kigamije yoba ari umuntu akorera kuri iyo salon de coiffure.
Igipolisi cy'u Burundi hari icyo kiratangaza?
Igipolisi cy'u Burundi cyamaze kuvuga ko hari abandi bantu 8 bakomeretse, hanyuma kinavuga yuko hari abantu 3 bafashwe ku mvo z'amatohoza. Naho cyavuze ko mbere abana 2 muri abo baguye ku bitaro, mu gihe umwe ariwe yapfiriye aho nyene.
Eloge Rika neza, urakoze. Turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma kugira ngo tubandanirize iri vyino nkuru.
Urakoze nawe Diane.
Reka tuce tubandaniriza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho kuri no wa kane mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu yepfo hari kwibuka ku ncura 16 abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge 166 biciwe makambi ya Gatumba mu gihugu cy'u Burundi abarukotse ubwo bwicanyi bagasaba butungane kugira ico bukora kugira ngo ukuri kuja habona ndi kumwe na mugenzi wacu Vedaste Ngabo. Vedaste, amahoro ibiri imihango kwibuka iri kwigenda gute?
Mbo muri intara kivuyepo ibirori byo kwibuka abanyamurenge biciwe mu Gatumba 166 biri kubera mu bice bitandukanye bigize intara nko mu Minembwe, Uvira na Bukavu. Muri Uvira ibirori byo kwibuka biteganyijwe yuko bitangira saa 9 aho witezwe yuko haza kumva ubuhamya bw'abarokotse ubwo bwicanyi. Ndore ko abenshi mu barokotse ubwo bwicanyi bari batuye Uvira mbere y'umwaka w'2004. Hitezwe kandi Uvira ko abanyamategeko baza gusobanura icyakorwa kugira ngo abagize uruhare muri ubwo bwicanyi babibashikirizwa ubutabera. Naho Ibukavu umuhango wo kwibuka nyirizina uraza kubera hitwa Inguba. Uraba saa 7 zuzuye aho itezwe yuko abayobozi barimo Vice Guverineri w'intara y'Ikivu n'abandi bayobozi barimo abayobozi bakuru wa Monisco nabo byitezwe yuko baza muri uwo muhango. Naho mu misozi miremire ya Minembwe ibirori byo byatangiye biri kubera hanze ya komine ya Minembwe aho ibirori byo byatangiranye n'amasengesho ndetse ubu ngubu abatangabuhamya bari gutanga ubuhamya uburyo barokotse ubwo bwicanyi.
Urakoze cyane gose Vedaste Ngabo, tuzaza kugaruka kuri iyo nkuru mu makuru yacu yo hanyuma.
Samurakoze Diane.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Shortwaves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi: 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi: 6,640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Shortwaves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
U Rwanda rwaraye rutangaje ko ibihugu by'abaturanyi mu majaruguru no mu majepfo bigaragaza ubushake buke bwo kunagura imigenderanire. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Assumpta Kabuye.
Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta yagarutse cyane ku mubano w'u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo. Minisitiri Biruta yatinze kubimaze iminsi bivugwa n'igihugu cy'u Burundi ko u Rwanda rwaba rubuze impunzi z'Abarundi zahungiye mu Rwanda gusubira mu gihugu cyabo, asubiza ko ntacyo u Rwanda rwakunguka.
Kuvuga ko twafata impunzi bugwate kereka niba n'ibindi bihugu byose aho impunzi z'Abarundi ziri hose naho ariko bimeze, nta n'inyungu n'imwe twaba dufite twebwe yo kugumana ziriya mpunzi. Biratangaje kumva u Rwanda rushobora kuregwa ko rwafashe bugwate impunzi mu gihe hano hari Abarundi bahamaze iminsi bageze ku 166 baje mu buryo butandukanye. Bamwe bari mu ngendo igihe imipaka yafungwaga, bamwe bari baraje kwivuza hano, basabye gutaha i Burundi barabangira. Kumva rero bitangaje ko bamwe twaba twarafashe bugwate, abandi nabo bakaba badashaka kubakira ari bo banahaye n'uruhushya rwo kuba baza hano, ariko ujye gufata impunzi bugwate byo ni ibintu bidashoboka. Ntabwo twazihamagaye ngo zize hano, nta n'impamvu twaba dufite n'imwe yo kugira ngo tuzigumisha hanga.
Minisitiri Biruta yavuze ko igihugu cy'u Rwanda kitigeze kigira umurundi kibuza gusubira mu gihugu cye, ko ndetse kuri uyu wa kane hateganyijwe inama ihuza u Rwanda, Uburundi ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ngo harebwe icyakorwa kugira ngo impunzi zifuza gutaha zifashwe. Asubiza ku magambo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse kuvuga ko igihugu cye kitagenderana n'igihugu gikoresha uburyarya, Minisitiri Biruta asobanura aho u Rwanda ruhagaze.
Twebwe nk'uko mubizi nk'igihugu twiteguye rwose, kandi twabivuze kenshi, twiteguye kubana neza n'ibihugu byose duhereye ku byo baturanye by'umwihariko n'u Burundi, ariko kugira ngo bishoboke buri wese agomba gukora uruhare rwe. Igihe rero hari utabishaka ibyo kugira ngo bishoboke byagorana, kuko niba abantu ari babiri kugira ngo babane neza n'uko bombi bagomba kuba bafite mu bushake. Icyo twavanyemo n'uko ubushake bushobora kuba budahari ku ruhande rw'u Burundi.
Aho ni mu majyepfo y'u Rwanda, nyamara umubano hagati y'u Rwanda n'umuturanyi warwo mu majyaruguru Uganda nawo wibanzweho cyane mu kiganiro cyo kuri uyu wa gatatu. Minisitiri Biruta yagarutse ku ibaruwa iherutse gusohorwa n'igihugu cya Uganda, aho ibiro by'umukuru w'igihugu muri Uganda byandikiye ba komiseri b'uturere n'ababungirije cyane mu bice bihana imbibi n'u Rwanda, isaba abaturage ba Uganda guhagarika ingendo zigana mu Rwanda, ndetse n'abayobozi bagatangira gushyira mu bikorwa aya mabwiriza.
Kuba bagira inama abaturage babo kutagenda mu gihugu kiniki, ibyo ni uburenganzira bwabo, natwe hari igihe twabikoze kuko twabonaga ko abaturage bacu bagera Uganda bahohoterwa, ko twabagiriye inama. Ariko muri iki gihe byo biranagoye kumva, kubera ko n'ubundi imipaka irafunze kubera iki cyorezo cya COVID-19. Usibye imodoka zigenda zizanye ibicuruzwa zikaba zifite abazitwaye, aho nibo bantu tuzi ubundi bambuka imipaka. Abandi bose bambukira ahantu batemewe kandi bajyanye n'ibikorwa nk'ibyo by'ubucuruzi butemewe n'ibindi bikorwa bitemewe muri rusange, ni abantu ubundi baba bari mu makosa. Kubwira abantu ko batemerewe kugenda kwambuka umupaka ubundi ni ibintu natekerezaga ko aribyo biriho, kuko bifunze umupaka ni kuzinga abantu ntibemerewe kwambuka n'ubundi ko byari bisanzwe. Nicyo cyiza kimeze nk'urujijo muri bene iriya baruwa, ariko kuva bayanditse batarahihakanye ni ukuvuga ibirimo tubifata ko ari amabwiriza y'ubuyobozi, ariko nanone ibirimo bitari byo ntabwo yatubuza kubisobanura ko atari byo.
Minisitiri Biruta yemeye ko u Rwanda rwarashe abaturage ba Uganda bazaga mu Rwanda mu bikorwa by'amagendo bashaka kurwanya inzego z'umutekano, ko ariko batigeze bagira umuturage wa Uganda bahohotera. Muri iki kiganiro kandi Minisitiri Biruta yanagarutse kuri komisiyo yashyizweho n'Inteko Ishinga Amategeko y'Ububiligi igiye kwiga ku bukoloni bw'Ububiligi. U Rwanda, u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bagaragaza impungenge z'ibizava muri iyi komisiyo, mu gihe yemeza ko yashyizemo umunyarwandakazi Laura Uwase. U Rwanda ruvuga ko akekwaho gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.
Iyo ufashe rero umuntu uzwi mu guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane mu Rwanda, ukamugira umuntu w'umuhanga iyo bene iyo komisiyo yakwifashisha, bitanga isura y'icyo ushobora kubona kizava muri iyo komisiyo. Iyo komisiyo niba bene abo bise abahanga bameze batyo, nta kindi bashobora kuyijyanamo usibye ibishingiye ku bitekerezo byabo no ku myumvire yabo.
Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yari iherutse kwibaza ku musaruro uzatangwa na komisiyo yashyizweho n'Inteko Ishinga Amategeko y'Ububiligi mu gucukumbura iby'ubukoloni bw'iki gihugu ku Rwanda, u Burundi na Congo. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urwego rujeje gucungera ingene ibitangazamakuru bikora mu Burundi rwahagaritse imenyeshamakuru bibiri arizo Itara Burundi na Nawe bikora ku rugangu rukanya na bumenyi. Ino nkuru Ijwi rya Amerika yateguwe yifashishije abanywanyi bari mu Burundi, murayisomerwa na mugenzi wacu Pierre Claver. Niyo nkuru.
Imbarutso yo guhagarika ibimenyeshamakuru bibiri bikorera ku mbuga ngurukanabumenyi yabaye kudakurikiza amategeko y'umwuga wo kumenyesha amakuru nk'uko bitegurwa n'urwego CNC rucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi. Icya mbere ni ikinyamakuru cyitwa Nawe cyagirijwe kandi kudashyira mu ngiro igihano cya mbere cyaheruka gufatirwa. Nestor Bankumukunzi arongoye CNC.
Icyo kinyamakuru minsi iheze hariho agace kacu kakoze amakosha kongera karatukana. Icyo gihe rero twarafashe ingingo yukuba turagahagaritse byifata kibanza mugabo naho iyo ngingo yafashwe bagumye bakora nk'ukumenga nta cabaye kubera rero ako kagagazo kubera kandi n'amakuru amwamwe aca kuri urwo rubuga adakurikije amategeko hafashwe ingingo yo guhagarika ico kinyamakuru nawe n'imihora yindi yose gisanzwe gicishako amakuru
Icya kabiri ku rutonde rw'ibyafatiwe ibihano bikomeye ni kinyamakuru Itara Burundi urwego sense rurafise n'ibindi rwagiriza abakirongoye
ku mvu z'amakosha adasanzwe cakoze harimwo tanga amakuru adahumuriza harimwo kandi nuko abakirongoye batakiri ngaha mu gihugu naho twakoze bishoboka byose kugira dushobore kuvugana nawe bikaba byarase ikindi nuko twasanze icyo kinyamakuru tutakizi aho gikorera turahamagara no ku matelefone mukaba byarase yuko tushobora kuvugana nabo dushobora kubona aho gikorera kugira ngo tugihanure nk'uko tubikorera ibindi ku bw'ibyo rero haciye hafatwa ingingo yuko icyo kinyamakuru cyohagarikwa
ubutwara iki kinyamakuru Itara Burundi Jerome Kazabukeye ubari mu buhungiro mu Rwanda yabwiye Ijwi rya Amerika ku ingingo yafatiwe ikinyamakuru ciwe ari ya gahotoro
ingingo yo gufuta ikinyamakuru Itara Burundi nitwayakiriye neza na habanamba Itara Burundi ngo cashizweho kugira gitembagaze ubutegetsi nkibaza ubwo butegetsi bwoza gusenyurwa n'amajambo twandika n'amajambo na sense ya itizwe zivuga ngo twavuze article iyi nini ibivugwamo canke itatohoje neza rero kubona baje batwugariye ni ukuvuga ko bashatse kutuzivya kugira ngo ntidushire habona ukuri rero gushika uno munsi naho babivuze mu maradiyo twebwe ntiturigera turonka ubwo butumwa buduhagarika turabandanya dukora kuko twebwe turiko dukorera abanyagihugu numva guhagarika gukora no bari guhemukira abanyagihugu
urwego sense rwagarutse no ku bantu bigira bamenyeshamakuru kandi batazwi n'amategeko rurabakebura kwiyandikisha mu nzego zibijejwe iryo gabisha ribaye nyuma yaho Antoine Kaburahe umumenyeshamakuru w'Umurundi ari mu mahanga arongoye ikinyamakuru iwacu arungikiye kete batwara ubwo rwego sense anegura makuru yashikirizwa n'umumenyeshamakuru arongoye ikinyamakuru citwa Izuba ku rubuga ngurukana bumenyi uretse Kaburahe n'abandi bantu batandukanye bari bagize cyo bashikiriza ku mbuga ngurukana bumenyi biyamiriza amajambo Kenny Claude Nduwimana yaramaze iminsi ashikiriza kubgabo na majambo abibugwanko na macakubiri afatiye kubwoko urwego sense rukaba rwamenyesheje ko uwo mumenyesha makuru n'ikinyamakuru Izuba arongoje bitazwi n'ubwo rwego rujejwe kugenzura umwuga wo kumenyesha makuru mu gihugu ubutwara ikinyamakuru Itara Burundi avuga ko mu byo cazize no gushira habona ayo majambo birimwo
kwashize habona amajambo abibugwanko yari kakorerwa mu mikumbuga za WhatsApp yo witwa Kenny Claude Nduwimana umumenyesha makuru aho yari kabibugwanko avuga yuko ubwoko bw'abatutsi avuga yuko atari n'abanyagihugu b'u Burundi nibafungure bagiye bamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bapfungure abaharanira gato y'akazi na muntu bapfungure abanyagihugu atacu bazira bazira ibyiyumviro byabo nibarabe kandi ayo maradiyo aza aravuga ibintu byo gucanishamwo abariyo bahana haguhana ayashize imbere ibyo badashaka
icegeranyo giheruka cy'umuryango utagira imbibe witaye neza ry'abamenyesha makuru Reporters sans frontières gishyira Burundi mu bihugu 200 biza imbere mu guhohotera agateka k'abamenyesha makuru imirongo ya FM y'amaradiyo mpuzamakungu nk'Ijwi rya Amerika na BBC y'Abongereza yarahagaritswe mu gihugu ku mwaka uheze n'abamenyesha makuru b'ayo maradiyo gwo gwego ntse gwarababujije gukorera kugataka ku Burundi Pierre Clavin inkuru ikigali ku bwijwi rya Amerika
muri Uganda naho bamwe mu bahoze mu ishami rya politike ry'umutwe wa M23 bahungiye mu karere ka Kisoro base kuja makambi y'impunzi nk'uko babisabwe n'inzego zishinzwe umutekano muri ico gihugu Ignatius Bahizi akomeza
Umukuru w'inzego zishinzwe umutekano mu karere ka Gisoro bwana Peter Mugisha yabwiye Ijwi rya Amerika yuko izo mpunzi zigomba kuva aho muri Gisoro vuba na bwangu ariko yanga kuvuga ikiri bukurikire ziramutse zitubahirije ibyo zitegetse ati mu gihe uri impunzi ubutemerewe gutura hafi n'igihugu wahunze usabwa kuba kure cyane nibura ibirometero 50 kuva ku mupaka w'igihugu cyawe aha muri Gisoro rero ni hafi cyane n'umupaka wa Congo nta birometero 50 bihari kandi uvuye aha ugera ikabare aho nta nkambi impunzi tuhafite. Ubwo rero nta handi baja uretse mu nkambi dufite ziri ahandi ku Bwana Mugishonge yavuga yuko ari nta muyoboke wa M23 n'umwe uri muri Gisoro, ko abo bazi ari impunzi z'abakongomani. Nibyo kuba baba bafite aho bahuriye n'umutwe wa M23 ko batabizi. Mubajije impamvu ariho bafata umwanzuro yuko izo mpunzi zigomba kuva muri ako karere ka Gisoro aho zari zimaze imyaka itari mike, yavuze ko atari ubwa mbere bibaye. Bamwe muri izi mpunzi bafite imitwe minini, dusanzwe tubabwira ngo bava aha hantu bakanga kuhava bifashisha ko ngo ari impunzi zo mu mijyi. Nubwo amategeko agenga impunzi ya Uganda yemerera impunzi gutura aho zishaka hose haba no mu mijyi, ariko hagomba kuba ari kure n'igihugu zaturutsemo. Nyamara zimwe muri izi mpunzi twavuganye zavuze ko zititeguye kuja mu nkambi ya Kiryandongo ahagana amajyaruguru y'igihugu, zivuga ko zifite amakuru y'uko aho hantu atari heza ku buzima bwazo kubera imibereho y'ibihe byaho irangwa n'izuba ryinshi cyane, atahubwo basubiye iwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko bavuga ko bahawe igihe gito cyane cy'iminsi ebyiri yo kugira ngo babe bahavuye kandi batashobora kwitegura muri icyo gihe. Ariko ukurikije umukuru w'inzego z'umutekano, nahubwo bahawe igihe kirekire cyane. Ati igihe twabahaye ahubwo ni kirekire cyane, bakagombye kuba bavuye muri Gisoro mu gihe cy'isaha imwe yonyine bakaja mu nkambi, kuko niho bagomba kuba. Uyu wari umunsi ntarengwa kugira ngo izo mpunzi zibe zagiye mu nkambi, ariko ntabwo byabaye. Ikiri bukurikire rero akaba kitaramenyekana, ariko bisekwa ko zishobora gushyikirizwa umuryango ushinzwe impunzi HCR kugira ngo abe ari wo uzimura. Zimwe ziriwe ku biro by'ushinzwe umutekano kugira ngo ziganire nawe ku bibazo byazo, ariko ntacyo byatanze. Nyamara hari amakuru yuko gutegeka izi mpunzi kuva muri Gisoro byaba ari uko leta ya Congo yasabye Uganda kugira ngo izikure hafi n'umupaka kubera ibitero by'umutwe w'inyeshyamba M23 biherutse kugabwa ku gisirikare cya Congo mu karere k'uburasirazuba, bityo akaba bikekwa ko impunzi ziri hafi n'umupaka zishobora gufasha muri ibyo bitero. Nibutse ko mu 2014 abo barwanyi ba M23 basinyanye amasezerano y'amahoro na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Nairobi, ariko ayo masezerano n'ubu akaba atarashyirwa mu bikorwa. Akaba n'abayoboke b'uwo mutwe barimo n'abahoze ari abasirikare bahungiye muri Uganda bategereje ko ayo masezerano yashyirwa mu bikorwa na Perezida Felix Tshisekedi mbere y'uko basubira mu gihugu cyabo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Tugeze kuri wa mwanya tubibutsa bimwe mu byaranze amateka y'itariki twatugezeho na mugenzi wacu Venus Nshimiyimana.
Ku itariki ya 13 Kanama umwaka wa 2004 abanyamurenge bagera ku 160 biciwe mu nkambi ya Gatumba hafi y'umurwa mukuru w'u Burundi. Umutwe wa FNL w'inyeshyamba zonyine zari zisigaye zikirwana wemeye ko ari wo wisha abo bantu, ariko usobanura ko bashakaga gutera ikigo cya gisirikare kiri hafi aho. Nyuma y'iminsi itatu abantu bagera ku 200 bitabiriye umuhango wo kubaherekeza, barimo wari Perezida Domitien Ndayizeye na Vice Perezida wa Congo Azarias Ruberwa. Ruberwa nawe ukomoka mu bwoko bw'abanyamurenge yaragize ati, ku itariki ya 13 Kanama abateye bahisemo kwica abanyamurenge Abatutsi b'Abanyekongo bahungiye mu Burundi kuva mu kwezi kwa gatandatu, ntibagira icyo batwara abandi badahuje ubwoko kandi bari hamwe. Perezida Domitien Ndayizeye yavuze ko abakoze ayo mahano bari bagamije kubangamira amahoro no gusubiza igihugu mu ntambara. Mu muhango wo gushyingura hari Abatutsi bigaragambije baririmba indirimbo zamagana Jenoside n'intumwa z'umuryango w'abibumbye mu Burundi. Abitabye Imana nubwo buri wese yahawe isanduku ye bahambwe mu mva rusange basezerwaho n'abantu bashenguwe n'umubabaro. Bahambwe nyuma y'iminsi itatu bishwe, byari biteganyijwe ko bahashyinguwe by'agateganyo bategereje kuzasubizwa kuruhukira iwabo muri Congo.
Akarino nga duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Mwakoze nshuti bakunzi mari n'igiteza abiri kuri mikro mari kumwe na Joe Diane na Nina Hazwe Magbiri ya Bero yacegeranije yakinuye tubikebanure tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose na hejo ntaho twatanguriye.